Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere byemeza ko bwazikenyeye mu kugarura mu kigega cya leta amafaranga yahuranyururizwa mu kwegeranya amakuru n'amategetsi mu makomini atandukanye. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko isuzumwa rya mbere ryakozwe mu kiringo cindwi imwe ryerekanye ko amafaranga arenga imiliyaridi 40 z'amafaranga y'amarundi ari yanyuruzwa ku mwaka ku mwaka. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yatangarije abamenyesha makuru ivyavuye muri iryo sekeza.
Igikorwa cyo kwishikira ku rubuga mu ntumbero yo kongereza amakuru n'amataxi yinjira mu bigega by'amakomine yose y'u Burundi, aho cyakorewe mu makomine ashika ku 10 kwijana na 19 zigize u Burundi. Ivyavuye muri iyo ndwi ya mbere amafaranga arenga miliyoni 60 ariyo yibonekeje ko yahora adatozwa canke yatozwa naho ntashike mu bigega by'amakomine. Vyibonekeje ko mu gisagara ca Bujumbura hoho ibara rya ryaraguye. Ni kuvuga mu ndwi imwe gusa vyibonekeje yuko amafaranga angana n'imiliyoni 121 ariyo anyuruzwa n'abajeje kuyatoza, ntibatoze canke batoza naho bakashira mu mifuko yabo. Hari mbere nabo mu isaha imwe baba babitsa amafaranga arenga umuliyoni ku mufuko bakandika gusa ko nk'amajana nk'abiri cyangwa amajana atatu ariyo aja mu bigega z'igisagara cya Bujumbura.
Muri iryo suzumwa ubwo bushikiranganje bwari bwarungitse abatoza kuri bashasha mu gisagara cya Bujumbura no mu makomine 10 yo hagati mu gihugu. Inyuma y'inama yabaye kuri uyu wa mbere ubwo bushikiranganje bwaciye bufata ingingo yo guhagarika abahora batoza ayo makori muri ibyo bice byose. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bujeje umutekano arahumuriza ko umutekano wabo bashasha uzocungegwa bikwiye.
Abahora bakora ico gikorwa bose ngaha mu gisagara cya Bujumbura, igikorwa cyo gutoza amakori n'amatagisi hariya ku mabayeri hirya no hino ngaha mu gisagara cya Bujumbura, baca bakwa umwambaro amakarata bahora baba bambaye hanyuma bagacha bararindira ikindi gikorwa bashobora kuronswa n'ababarongoye. Icyo gikorwa cyo gutoza bahora bakora kikabandanya gikorwa n'abajya bari bakoreshejwe muri iyo ndwi. Twa twavuze yuko abatoza bariya bakera bahora batoza muri ya makomine 10 y'igihugu barahagaritswe. Icyo twokongera ko nuko basanze hari ivyaha bagirizwa, ni ngombwa ko murabizi ko muri kino gihugu icyaha cyose kibonekeje ari inzego zije gutohoza ziheze zigaca zikora akazi kazo. Muri ya makomine 10 y'igihugu bajya abantu bashasha umutekano wabo uce wubahirizwa.
Kubwo umuhinga mu by'ubutunzi izo ngingo zonyene ntizihagije. Fosse Ndikumana twarishye hamwe parseme i Bujumbura afite impungenge kubera kubwiwe abanyuruza ubwo butunzi bagwiriyemo n'abategetsi, agira ko agira inama bifuza ko ikigega cya leta cobomboka.
Uko amafaranga ndazi agabanganwa n'abantu benshi, ukabona abantu bakora mu ruzi muri mirimo cyangwa mu makomine, nk'ukabona ibyo ariko baratunga bagira gute ntibisigurize. Hanyuma ikindi ni uko bica bigira ingaruka mbi by'amabarabara, amatara atabona, iby'umutekano, amafaranga yatuza akajya mu kigega cya mili yuko ibintu byinshi cyane igisagara kigasayangana kikamera neza. Mugabo raba ingi rusange ibintu nk'ibi bidashobora gukorwa kubera amafaranga aba ari karanyuma. Ni ugusaba gutunganya gushasha ingene amafaranga atozwa, bagagwizamo ibice byose za kontrole, bakamoderniza, bagashyiramo ubuhinga bwa none mu gutoza ayo mafaranga. Intambwe ya mbere ni kuyatoza, intambwe ya kabiri kuraba ingene ari karakoreshwa. Ikindi ni uko bigenda gushyira decentralisation kugira amakomine ashobore kwigenga yo muri meri.
Kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwakoranije abatwara intara zose igisagara cya Bujumbura n'abatwara amakomine bose mu gihugu. Intumbero y'iyo nama yabereye i Bujumbura kwari kubaca amahani ko boreka kunyuruza canke gukingira ikibaba abanyuruza amatungo ya leta. Yibukije ko uzofatwa azobogozwa mu mabanga yiwe agakurikiranwa n'ubutungane. Pierre Clavenio Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.